mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 17 ukwezi kwa kane kwa 2017 mwiriwe neza nchuti mutangu inondwe nshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe mpagarariye ibiganiro vy'uno mwanya.
Hari abafise zitanu, hari abafise zingahe? Kumva yoburo byumvikane uko wokugarana inka zitanu iriko iraturuka iriya ngari rikangara ku musozi kirondere.
Uyu ni umwe mu borozi wo mu ntara ya Mwaro biyamirira kure umugambi wa leta utegekanya ko atabitungwa byosubira kuragirwa ku misozi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho mu makambi turababwira uko Pasika yahimbajwe. Abatamakazi bane bo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania barakubiswe barashaya bafatiwe mu mirima y'Abarundi aho yabandi aho bari kurondera ico rirenza turabigarukako. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ku mushikiranganje wa Misiri w'intwaro mu gihugu hagati yatangaje kuri no w'Imana ko hafashwe abakora iterabwoba 13 bariko bategura ibitero ku bakirisu no kunyubakwa za leta. Ivyo bitangajwe mu gihe hari haheze indwi umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wihaye inkumbi mu kwica abakirisu 45 bariko barahimbaza umunsi mukuru w'ibisandasanda. Ubwo bwicanyi ku bakirisu bubaye mu gihe umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ategeka kugendera Misiri ku matariki ya 28 na 29 z'uku kwezi kwa kane urugendo gushika ubu Vatikano yemeza ko ataco rusivya. Abategetsi ba Turukiya batangaje kuri no w'Imana ko umugambwe uri ku butegetsi watahukanye intsinzi abanyagihugu bemeje ihinduka ry'ibwirizwa nshingiro rizoha ubasha burengeye Perezida Recep Erdogan. Ibinyamakuru vya leta vyatangaje ko abatoye ego barenga 51% mu gihe abatoye oya bari munsi ya 49%. Umukuru w'umugwi ujejwe amatora yemeje ivyo biharuro acatangaza ko ibiharuro ntabanduka bizotangazwa mu minsi itarenze 12. Erdogan yatangaje ko ivyo bizotuma atabasirikare batazongera kwivanga mu vya leta. Bisigura kandi ko ngo inama nshinga mateka atabubasha izoba ikimufise ko umushikiranganje wa mbere n'abagize leta bazoca bakurwaho. Ibikorwa vyo kwimura abanyesiriya 3,000 bari mu bisagara 4 mu buraruko bwa Siriya vyari bitegekanijwe kuri no w'Imana vyarasibijwe. Ivyo bivugwa n'abaharanira gateka kazi na muntu nyuma y'imisi ibiri habaye igitero cahitanye abarenga 120 bagwiriyemwo abashigikiye leta. Ntivyamenyeshejwe nimba abo bagiye kwimugwa batinye iki gitero co kuwa gatandatu kandi nicatumye ico gikorwa gisiba nicatangaje. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104.3. Murashobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ariwe wezitatu akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe tuanze tunyarukire mu ntara ya Gitega hari kuhabera ibiro byo guherekezanya iteka umutama Antime Baranshakaje yabaye rurangiranwa mu Burundi no makungu kwera kuvuza ingoma haheze indwi yitavye Imana. Ivyo birori rero vyo kumuherekezanya iteka biriko bibera mu ntara ya Gitega aho yarasanzwe aba umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana ariko arabikurikirana hagufi. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Mwiriwe Fidel. Fidelo, mwiriwe.
mwiriwe neza Diana.
Ibintu vyifashe gute ngaho igitega?
Ego turi mu mvura nyinshi cyane mugabo ibirori biriko birabandanya uko byari bitandukanijwe imisa yaheze utubo turagenda bateguriye intatemwa yiwe ku kigabiro ciwe mu Gishora ari naho yamaze imyaka yose arangurira iyo mirimo yiwe yo gukunda ingoma no kuyikundisha ni mu mvura nyinshi ariko urabona yuko abanyagihugu benshi bo mu micungararo abakunzi b'ingoma baserukiye ubushikiranganji butandukanye bose bariko baraduga nk'ukuvyumva natwe turiko turaduga n'antu baduga cyane turiko turagenda aho bateguye ibibanza by'ubwugamo biboneka ko babiteguye neza mu kanya rero ngira ngo imihango nyezi nayo kumushingura icitangura.
Ego Fidel aje gushingurwa ngaho igitega avanye Bujumbura aho yaramaze imisi aruhukiye ni bande mu bategetsi boba bamuherekeje kuva i Bujumbura gushika ngaho igitega?
Ntiturashobora kubamenya neza ariko nk'uko tubibona imiduga y'abategetsi isanzwe izi ry'abashikiranganji ndiko ndayibona ariko sindashika neza hari ubwugamo bw'iteka kugira ngo menye abo bategetsi abari bo bashoboye gushika muri ivyo birori.
Hari amajambo yoba aravugwa haba mu muryango wiwe w'amaraso haba mu muryango wiwe w'abavuza ingoma canke mu bandi baba baje kumuherekeza nyiteka?
Muri abo abakunzi biwe babakuranye abo yigishije kuvuza ingoma bose ndiko ndababona bazanye n'imirisho barafite amashurwe n'abajyango biwe ni ukuvuga ni umurongo munini cyane w'imiduga washika hafi ku birometero bibiri bose bari bamuherekeje.
Nta jambo riravugwa
gushika ubu? Nta jambo riravugwa. Baracyari ko bararaba ingene bapanga abantu kubera ni mu mvura nyinshi kandi harashaya haranyerera.
Ego urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana, turaza kongera tukwikore ko handi hato ubwo hazoba hamaze kugira byinshi bivugirwa muri iyo mihango yo gushingurana iteka nyakwigendera Antime barashakaje.
Murakoze cyane Diane.
Aha twokwibutsa bumva ijwi rya Amerika ko bimwe mu byo Antime yamariye igihugu hari ukwandikisha ingoma z'u Burundi mu mugambanikama wa UNESCO Patrimoine Mondial de l'UNESCO mu rurimi rw'Igifaransa. Antime barashakaje yaturuka kandi mu muryango wa Kingi umwami Mwezi Gisabo igihe yagiraga ndagugwe n'abansi mu misi we ya nyuma yabwiye ijwi rya Amerika ryari ryamugendeye muhiri we muri commune Giheta y'intara ya Gitega yuko bimwe mu byo yifuza ari uko igihugu co musubiriza mu ndumane kuvyiza gikoreye mu kuronswa ibarabara rimwitirirwa hama kandi akamaronswa n'udufaranga tumufasha kubaho ku kwezi ku kwezi. Ijwi rya Amerika twongeye guhoza umuryango wiwe co kimwe n'abakunzi b'ingoma y'u Burundi. Ibirori byo kumushingura niteka vyagenze muraza gushobora kwikurikirana mu makuru yacu yo hanyuma. Dukwitire rero mu ntara ya Mwaro aho bamwe mu borozi b'inka batewe umutima uhagaze n'umugambi wa leta utegekanya kwata bitungwa byosubira kuragirwa ku misozi ko bazohora bazihera ibifungurwa mu ruhongore. Aborozi bo mu ntara ya Mwaro muri commune Gisozi bavuga ko nka hamwe iryo tegeko ryoja mu ngiro benshi bazodebukirwa no korora inka nyinshi kuko hasanzwe hari ikibazo cyo kuronka ubwatsi bukwiye. Ivyinshi n'umunyamakuru wacu Haisa Liliane inamahoro.
Uyu mugambi wa leta wo kubuza aborozi kuragira inka ku musozi bakazigaburira mu ruhongore batiriwe baraziturutsa usa naho utari kurakigwa neza n'aborozi muri rusangi. Bamwe mu borozi bo kumutumba Musivya muri commune Gisozi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ku ofisi bitungwa byinshi atoshobora kuzahirira ubwatsi bukwiye ngo ziheze zihage. Barakamfitereho Kadia n'umukenyezi mworozi w'inka avuga ko kubwiwe atabona ko uyu mugambi uzoborohereza
kuva kera inka yatu
kira kumusozo kairagira kui gumiza mruhongo ya tumwa nukuli mkeno tashowa kuri mangongero iragi nene mkua yo wafisi hara wafisi zitana hara wafisi zinga kumba ya uro wuta fisi mwen jumbi kane uko wakukara ninka zitana waya andi wishowoka hili kira turuk hili yangari hili kangara kumusozo kiro ndere huuza mateko turuk haringa musanza mwuru katari hamwe hamu ya muka na wanyin tazi bizo shika kube ila bikazwa na matege murabiyomba sindikanda ya hariris muka urumba virago
ababorozi babandanya bavuga ko muri rusangi ukorora inka nyinshi ari iteka mu kibano yamara bagategwa makenga yuko uyu mugambi uzobabera intambamye yo korora inka nyinshi bipfuza bitewe nuko atawoshobora kwahirira inka zirenga 10 mu ruhongore kubwo uyu musore Kabura Jerome asanzwe akora akazi ko kuragira inka uyu mugambi ushobora kuba intandaro y'uruhombo kubungere hamwe no kuborozi
kuno ariko bavuze ko tazoturutse inkongwa ziragire ubutunga nyinshi tagira ubwatsi nguzigaburire iki
oya batsotebikwa nyene none nkwaho rafise inka 200 adafise inka ziragira azemera zigurisha sigara nitashoboye kuragira zirondera ubwatsi nkwatunga nyinshi azogira gahombo kuko zari nyinshi kandi yaronka amasagwiriye yaraho byashaka kayikora akakayigurisha kugira ngo yibangure nkica bakimufashe
yamara naho bamwe mu borozi uyu mugambi batumva kamaro kawo hari uyundi mugwi wamaze kutahura mbere banatangwe kugerageza kushira mu ngiro ariko kandi nabo bavuga ko atari coroshe kubijenye no kuronka ubwatsi bukwiye buhaze ibitungwa narije hari kibazo c'amatongo yaze ko no kuronka aho barimo ivyo bafungura bisigari kibazo kigoye aba ni bamwe mu borozi bemeza ko uyu mugambi bawumva ariko kubgabo bisa naho utari bwagere gushigwa mu ngiro nyabuna bo babarabangiriye
nabigize kera jeze iramuhira fise zitatu biragoye neza zitatu zirananira kuzahera zirananira gusoya no kwese cyose no kunanirwa ko kugenda nk'ibyo ndazigaburira rero ugomba kukumvira leta ugira ivyigize bazotunga imwe canke zibiri bizobanza kugorana ariko bizobazomenyera se naramenyereye
no kuturondera umwanya kugira turabigende turondera ubwatsi aho turi mu bwatsi twoharondera mugaba kaduha umwanya dufate nk'imyaka nk'ibiri bihute gushira mu ngiro iyo ngingo twegwe tubona yuko badufashe bihuti huti ngingo yihuta kandi natwe twatezwe kwitegura kugira ngo turondere nyene zo nka zacu tuzimire ubwatsi nico gituma leta yo duha umwanya natwe tukitegura
amakuru dukura mu buyobozi bw'igisata kijejwe gukingira amashamba n'ibidukikije mu ntara ya Mwaro atumenyesha ko hatanzwe ikiringo c'umwaka kugira bari miborozi bashobore gutera ubwatsi bakabandanya bavuga ko iri tegeko rizofasha kugira ntiyasubire kubimiriro ya nyakanga bariko barondera imiyonga nkuko bivugwa na Jean Bosco Ndendekere arongoye igisata c'amashamba muri no ntara ku ruhande rw'abajejwe intwaro bamenyesha kubu bari mu gikorwa co gutanga inyigisho z'ugusigurira borozi uyu mugambi wo kugaburira inka mu mpongore kugira bumve ko ari ku nyungu yabo musitaneri wa komine Gisozi umupfaso ni ndayundi irida ku kibazo c'amatongo yo kurima mu bwatsi wagira ati
kubafasha ntibisi ibintu byoroshe kuko samatongo tuzoba haba burimamwo tubigisha gutera ubwatsi kumiserege no kuvuga gukikuza ikivi cabo ubwatsi bushobora kugaburira inka rero inka iri kirera mu ruhongore igwiza amase kazogwiza n'amata ariko bamenye yuko inka yigaburira nk'umwana amagara yayo uyakurikirana nk'ay'umwana rero ni inka rero twifuza ko byogenda gucyo bagatunga inka nk'iyi cyane bashobora gutunga neza ikagira kamaro nyeneyo n'ababanyi barose zibiri imwe bayishora batunga imwe iyimwe izobaha amata izobaha amase binakenewe izoba nziza cyane bageze kwishora bayikuremo amafaranga menshi kubera abo babifuza gufungura inyama izoba ifise ibiro byinshi
tumenyeshe ko umuvugizi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Nirera Emerance yabwijwe rya Amerika ku integuro y'itegeko ribuza aborozi guturutse ibitungwa ku mitumba bakabigaburira mu ruhongore rigeze mu kigo kijejwe gutosora no guhinyanyura amategeko kw'inyuma yaho rizoheza rikajanwa mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira gyemezwe muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro Haisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Haisa rero ari nkamwe y'iryo tegeko ryo kwemezwa n'inama nshinga mateka na nkenguza amateka vy'u Burundi aborozi bazohabwa ikiringo c'umwaka umwe gusa kugira ngo bashire mu ngiro iryo tegeko bimwe mu byo rero leta y'u Burundi sigura muri iyo ntego y'itegeko nuko atanka yosubira ko na imirima kuko ngo bitera ingorane zitari nke ku mitumba itandukanye kandi bikagabanya imiriro ya nyakanga ni mu gihe amase y'inka yoba ari mu bituma iyo miriro ya nyakanga igwirirana mu duce dutandukanye tugize igihugu c'u Burundi dutandukire ayavugwa mu makambi tubabwira uko pasika yahimbajwe mu ikambi zitandukanye zahungiyemo impunzi z'abarundi karakamwe mwe ntangere imunini ayimunzi zo mikambi ya mahama zahimbarije kuri no w'Imana umunsi mukuru wa Pasika. Umupatiri ajejwe impunzi zahungiye mu kambi ya mahama irabwa na paruwasi ya Rusumo hakaba yasavye impunzi kutiyebura kandi amenyesha ko aravye ingendo yabo yizerera ko bazotahuka bakira bakirisu naho ingorane zo zitabuze. Desire Hatungimana umunyamakuru wacu mu kambi ya mahama.
Abo n'abakristo bo mu ikambi ya mahama bari bahuriye ku munsi w'Imana imunini ku kilometero nka bitatu kuva kuri iyo kambi kugira bigine umunsi mukuru wa Pasika. Claudine ndiho ku bwayo ni umukenyezi ajejwe umubano wa Kristo muri iyo kambi amenyesha ko naho bari mu ngorane ijambo ry'Imana ribashobora kurihemukira, akamenyesha ariko ko ivyo kugira iminsi mikuru ari vyo bisa n'ivyibagiwe.
Ntitwagumye mu bwigongera turi mu buhongero twaramye ku Imana ishobora byose kuko nta kibi Imana itakizi, turi ngaha Imana ibizi kuvuga ibiturimo bizohera dusubira mu ngo zacu.
Imisa irarangiye mugiye mu nkambi haca hakurikira iki, murahimbaza mugasangira n'abandi?
Ibyo gusangira hamwe n'abandi ntibikibaho kuko kera umunsi mukuru warabukamye ko wabaye ugategura nk'agafanta mugasangira n'abana mugasangira n'ababanyi ugategura ifungurwa mugasangira n'abana abantu kwa bategura gahuzu keza bambara kuri uwo munsi mukuru. Ariko ubu nko abantu bari mu buhongero akugahuzu nshaka kwaronka nikuvuga ariko kugutuma twizigira Imana tubona ko byose ari bisanzwe.
Aho mu kambi ya mahama igisabisho gifise ikibanza kinini nkuko bishikirizwa n'umwarimu umukuru ajejwe kwigisha ijambo ry'Imana Aaron Hakizimana amenyesha ko gusenga bifasha abatari bake gusubira ku murongo.
Abakristo nawe twa turi mu mpunzi ubuzima burabandanya, ntidushobora rero kwibagirwa ijambo ry'Imana no kugira ngo tukigishe kandi abakristo bakaguma biyongera kandi bagakomeza gusenga nk'uko bikwiriye.
Hari icyo urabona iryo jambo ry'Imana rifasha mu nkambi aho herere?
Ijambo ry'Imana rirafasha benshi cyane kandi baranahinduka ko mu nkambi hakorerwa ibintu byinshi bitari byiza, hari aho usanga ubusambanyi, ubusinzi n'ibindi byinshi n'ingeso mbi zitandukanye. Ariko abantu bagiye mu ijambo ry'Imana bakaba abakristo bagasenga, abenshi bagakomoza amasakramenti, abandi bakabatizwa, abandi bagakomezwa, gutyo baca bamenya ko Yesu Kristo abakunda bakagarukira Imana.
Paruwase ya Rusumo iyo kambi ikukira irashimishwa n'ingene abakristo bayibamwo bitaho ijambo ry'Imana. Padiri Emmanuel Kante Ntezijyayo ajejwe iyo kambi omoniye mu rurimi rw'Igifaransa asaba impunzi izihaba kutihebura kuko na Yezu ngo yarahunze kandi ari umwana w'Imana.
Icyo nababwira kuri uyu munsi mukuru wa Pasika nuko Yezu Kristu ari muzima, yatsinze urupfu n'icyaha, araganje kandi ubuzima bubi nawe yabuciyemo, ubuzima bw'ubuhunzi, dore ko yabaye impunzi mu gihugu cya Misiri, ariko ubwo babare yagize nawe arabazirikana, ndetse n'inzira y'umusaraba yanyuzemo ku wa gatanu mutagatifu mu rugamba rwo gucungura imbaga y'abantu. Kugira ngo rero badaheranwa n'ububabare, tubasaba guhanga amaso Yesu Kristo.
Murizeye koko ko bahanze amaso Yesu Kristo ingabarane barimo bashaka kuzakira?
Iyo bahanze amaso Yesu Kristo wababaye, wapfuye ababaye ariko akazuka, birabakomeza. Umukristo uri mu kaga nangwa uri mu bihe bikomeye by'ubuzima bwe yarebeye kuri Yesu Kristo ntaheranwa n'agahinda, kandi ibibazo, ibigeragezo nibimufiteho ijambo rya nyuma kuko tuzi ko Kristo yatsinze kandi akabaganje.
Umupadiri amenyesha ko ahimahama aharangurira ubutumwa bwinshi, amaze guhezagira abageni 30 akaba amaze no gutanga isakaramentu ryo gukomezwa ku mpunzi zigira kujyana na 77. Imahama Desire Hatungimana, ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze. Naho rero byari vyizere muri mahama hari abatamakazi bane bo mu ikambi impunzi Induta muri Tanzania bari ku musego kuko bavunaguye buca ari Pasika. Abo batamakazi barakubiswe baranozwa n'abatanzania babafatiye mu mirima yabo. Abo batamakazi baremanze ko atakundi bari gukora kuko n'ubundi ngo bariko bicwa n'inzara. Ivyinshi n'umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo.
abandi bari kwitegurira guhimbaza Pasika. Abo batamakazi bane babonye atacu bafise bari buhereza umunwa baca bigira inama yo gusohoka ikambi baja mu mirima y'abandi ariko ntiberewe.
Babafatiye mu kijiji hanyuma bamaze kubafata barakwitora bavunagura baca barekezwa n'abatanzania bamaze kubaherekeza abadana ku gipolisi.
Imbere y'igipolisi abo batamakazi baremanze kubafashwe bariko biba mu mirima y'abandi bakavuga ko inzara n'ubundi yari kubica. Igipolisi kimaze kuraba kikabona ko atacu kiri bugira abo batamakazi bahisemwo kubarungika kwivuza. Bigoye bikiriko rero kuko ku Barundi bari mu makambi nkandota na mutenderi imfungurwa bahabwa bavuga ko zitagishoboye kubamaza n'indwi imwe ni mu gihe ziba zari zigenewe indwi zibiri
ahezi indwi twapfukiye ku ndwi heze byaheranye n'iyo ndwi heze nyene ubu icyo kiragaragara aharaye inzara hazinduka inzigo no kuvuga yuko ubu turashonje bivanye n'uko byibaduha bidakwiye nk'akarorero ubu we bafije kumanika itangazo gyerekana ibyo tuzopakira ku ndwiza ni dukeye n'ibintu bidashobora kumaza umuntu n'iminsi ndwi bikaba bigenewe indwi zibiri nukuri ibijyanye n'ifungurwa agateka ka muntu karahungabanijwe sinzi yuko ari ku Barundi gusa sinzi yuko ari ku mpunzi zo ku isi yose
aho mu makambi rero hatanguye ingeso zidasanzwe impunzi zigurisha utwabo twose
no kuvuga iyo bagiye rimwe bagenda bagurishije n'utwabo yabo ofise agatente agenda kariye canke uwo bubakiye akagenda kagurishije imvo ya mbere nijanye n'ifungurwa ifungurwa zaragabanutse ku rugero rudasanzwe izo twahora dufata mu ndwi zibiri umunsi zagabuwemo kubiri ku buryo rero uca usanga abantu bidakunda ko bashobora kuzijya muri ico kiringo ndetse benshi bagahitamo no gushora utuntu basanzwe bafise twabafasha kindi naco twovuga nikijanye n'ukuntu atamwidegemvye uriho atakuntu umuntu ashobora kuyungunganya mu buryo ubucanke buriya kuko umuntu ndashobora kurenga inkambi ngo aje kurondera ico mwunganira
ibi nk'ibyo Barundi barinduta barimo nibyo nabagenzi babo bahungiye mu kambi y'umutenderi bamaze mu imisi impunzi yaganiye n'ijwi rya Amerika ariko itagomba ko amajwi yayo akoreshwa yemeza ko icyongeye ko mu kambi yabo ari ubumara yaburenze urugero muri iyo kambi ariko abajeje gutanga imfungurwa kumuna baserukira leta ya Tanzania muri iyo kambi barakoranije batwara abandi guhera kuri banyumba 10 kugenda ku bakuru b'amavirage gushika ku bakuru b'amazone bababwira kuri ibyo bibazo bifungurwa zagabanutse n'ingaruka zavyo aho abatwara ikambi n'abaserukira PAM bakaba babwiye impunzi ko imfungurwa zagabanutse kubera ko ibihugu byahora bifasha ubu biri kubifasha izindi mpunzi nyinshi ziri ku isi ariko bakizeza izo mpunzi ko gushika mu kwezi kw'indwi imfashanyo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoba zabashikiriye nayo kubijyanye n'umwidegembyo wo gusohoka ikambi abarongoye ikambi bemereye abo bahungiye imutenderi ko bagiye kubishikiriza ababakurira Leonce Niyongabo induta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika.
Tuve induta tuje mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo tubabwira ivya Pasika mu mpunzi z'Abarundi mpunzi zahungiye muri iyo kambi rero zo zirishimiye cyane ingene zahimbaje uwo munsi mukuru wa Pasika ivyinshi muvyumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Wari umunezero mwinshi kuri kino cy'umweru ubwo bizizaga umunsi mukuru w'izuka rya Yesu mu ngambi yo mu Rusenda nabo byari ibirori mu matorero atandukanye agize inkambi. Abakristo bakaba bashishikarizwa kuzirukana izuka rya Yesu batera ikirenge muke bera imbuto nziza mu miryango no mu baturanyi. Ubu ni bumwe mu butumwa bwatanzwe ubwo hizizwaga umunsi mukuru wa Pasika mu itorero rya Metodiste ryo mu Gatunguru ahari hateraniye abantu barenga 1000 mu Gatunguru. Ahari hateraniye abakristo bo mu itorero ry'abametodiste bari bavuye mu nkambi hamwe n'abakongomani bo muri Centre yo mu Rusenda bavuga yuko Pasika yagenze neza nubwo imvura yazindutse igwa.
Pasika yagenze neza cyane rwose abantu binjiye kuhera ku munsi wa gatanu kugera ku munsi wa Mungu. Uretse gusa imvura yadukoroze ku munsi wa Mungu twinjiye duteba.
Mwari mwayiteguye gute n'iki mwakoresheje muri Pasika mwakoresheje ibikindi bintu
mu bijyanye n'amafunguro? Bo barateguye ibiribwa ku buryo abashitsi bataha kure bataha bariye bo barategura uburyamo abashitsi bava kure bategeza kuryama bakamererwa neza bo amafunguro barateguye impene barategura ubufu barategura imikeke barategura ibiharage ingezo zirahari
mbese kuri wewe iyi Pasika niki basige nk'abakristo bawe ba Methodiste
bo nk'abakristo banje ba Methodiste bibuze ko ari ukuzuka kwa Yesu Kristo nifagiwe ko yabapfiriye kugera n'uyu munsi bakizera ko ariho ari muzima bategeza gukora ibyo yagirenzemo byose kugira babone ubugingo budashira
Pasika wowe gusigira iki cyane
kubera ko nkomeye isigiye amahoro kubera n'abana n'umuryango turakomeye kandi ko kubera hano mu nkambi tubayeho nk'abantu bizeye Imana turashima Imana nyene idusize dukomeye izuka rya Yesu naryakiriye neza kuko umutima wanje numva ko ari impore ubutumwa ntanga ku bandi nuko bakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kubera we yaducunguye kandi akaba tubeshejeho kugera none munsi
bamwe mu bakristo bo mu itorero rya AAP Eglise Evangelique Pentecôte Internationale yo mu nkambi yo mu Rusenda badutangarije ko uyu munsi wa Pasika aba ari umunsi udasanzwe ku bakristo aho bavuga yuko ari intsinzi kubera abantu bagenda bakira agakiza mu nkambi uyu ni Pasteur Nionishu Emmanuel namwe ari mu ndavuga Gabriel bo mu itorero rya AAP
ni intsinzi cyane kuko igihe cya Pasika ku byukuri ni gihe ibendera y'intsinzi yabahungabana hari korasi nivuga ngo bendera yesi na pepeya ku byukuri ku munsi wa Pasika ni munsi w'intsinzi ukomeye kandi no ku Bisirayeli Pasika wari munsi w'intsinzi ukomeye mu ikambi ku byukuri biroroshye cyane no kuvuga ubutumwa kuko mu ikambi usanga ari inzu yegeranye n'iyindi tuvuge igihe waba uri mu gisagara canke mu misozi urinda gufata urugendo kuvuga ubutumwa ariko ubu inzu ziregeranye cyane niyo uri kuravuza ingoma tuvuga uri kurasenga ushobora kubona abandi baje cyangwa ugasanga nk'iyo umuntu agwaye asanga hafi umukozi w'Imana kugira ngo bamufashe bamusengere kandi rero mu ikambi biroroshye cyane kuvuga ubutumwa kandi ku byukuri ubutumwa barabwakira nubwo badashobora kubwakira bose ariko mugabo turabona abantu batera bakira ubutumwa
ubwa mbere ntarakizwa nk'inzira hamwe ikambi byarimeze nabi natanguranwe no kunywa inzoga nkaboregwa amafaranga nkoreye ari 10,000 byahura n'umunsi umwe w'ikigoroba kandi bakayantwarira mu nzira ariko tukibona ababembe baza kuduha ubutumwa baraduha ubutumwa turabwakira turihana baraduha ibikorwa je bangira umuzehe w'ikanisa mu mwanya bahabuze ubundi bangira mwarimu wo kuvuga ubutumwa mba ndahagaze rero mu gihe narinze mba mwarimu sinama nkisubiye mu nzoga nze gucafuza isengero niho buri pasiteri yewe mwarimu subira mu kabareke inzoga
mu rurinda abakristo bakatolike bo mu ngambi yo mu Rusenda nabo wari umunezero mwinshi ubwo bizihizaga izuka rya Yesu Kristo kuri umunsi wa Pasika wari umunsi zimwe mu nsengero zo muri iyi nkambi zagiye zibatiza abakristo izindi nazo zigenda zitanga ifunguro ryera yadasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
akaba ari no kuri iyo nkuru rero ya Vedaste Ngabo duce dusozerera ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno mutsa ariko imbere yuko dusezerana tubibutse ko kuri no wa mbere ariho umutama ntime baranshakaje yabaye rurangiranwa mu Burundi no makungu kwera kuvuza ingoma shinguranwa iteka imihango yo kumuherekeza iri kwibera mu ntara ya Gitega asanzwe yari anabamwo ivyinshi kuri no nkuru muraza kongera kusura kubikurikirana igihe c'isaha 12 mu makuru aza kuba ariko aravugwa mu Burundi bindi biganiro tubatumiriye ni nk'ikiganiro muri isanga mugikurikirana igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avuga ku isi na cane cane muri Afrika magize neza mwe mwatwumvirije yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bashikanye amajwi ayiwanyu Diane Nahazuma ari kumwe tuzongera ejo nkaho twatanguriye kano karirimbo ndakabasigiye kugira ngo nabifurize Pasika nziza mu banyu no mu byanyu Now